Izo grenade zatewe igihe cy'icyenda zibura iminota 15 mu ijoro ryo kuri wa gatatu rishiri wa kane nkuko abaho muri quartier na zone Buyenzi bazemeza. Umukenyezi aba hafi yo ku nimero 63 ku ibarabara rya kabiri aho zaturikiye atanga inzego z'umutekano kongereza ucungera abanyagihugu na bahamagarira gusubiza ibirwanisho batunze batafitiye uburenganzira.
Kimwe twosaba kuko twese turi hamwe n'ingufu abarundi tugakorana twese joindika abanyagihugu kuko ibyo biratisaba bigenewe ibyo bigwanisho nyine wumva biri mu banyagihugu n'ibyo twese twokorana tuvuga ngo turabe nyene jeva mu banyagihugu muri rusange twebwe ngaho iwacu kuri ntahangwe twibereyeho neza n'ibyo onye ntabyo twari duherutse kumva kiretse iyo bigeze gutora ngaho onye ku mucanga umutekano wabifashe neza twagisaba mu bisanzwe yuko bo bafi na twebwe nashoboka bakatuzana n'agakambi ngaha hanyu kugira ngo tubandanye ducunga kuko urabona ko tuba ku mazi nta muntu yokwicaye gutera no mu mazi akigiye.
Umubanyi w'uwishwe nawe amenyesha ko abantu batinye gutabara kubera izo grenade zaturutse zihungikanije.
Nkuko twese twari tujyanye turabyuka kuko grenade ya mbere n'iya kabiri byagiye bikurikirana bimaze kuba nko mu ijoro nk'iryo abanyi bose muca mutinya no gusohoka no kuva mu mazu rero aciye apfira nyine uyu mubanyi wacu bari muri mwoge uhuye n'abakomeretse bari mu bitaro.
Rero naho abantu mukuru wa Serire Kigaramango yabereye mu icyo gitero yemeza ko umuntu umwe yasize ubuzima abandi bane barakomereka. Yabwiye abamenyeshamakuru bakora itangazamakuru ryo hagati mu gihugu.
Nari mu karere nyine aho nsanzwe mba ndanumva telefone yavuze batelefone bati tutabarize twebwe dushobora kuronka ukuntu turonka imodoka ya polisi ishobora kudufasha kujyana abaja kwa muganga. Naciye ngerageza guterefona kuri polisi nageze gushika ngaha imodoka yindi y'amashuwasha n'abapolisi bashobora bajyana kwa muganga hari hakomeretse bane niwo yaciye apfa bane babajyanye uko yaciye apfa yaciraho nyine tubajyana kwa muganga batubwira bati rero nimurindire turagaruke gutora iki kiziga tubijyane muri morogi. Twaciye tujyana nabo bamaze kugaruka tujyana ikiziga muri morogi kuri wa kareti.
Bantu masaba ko bagenda umutekano bongerezwa muri ako gace bitewe n'uko karimo iminyururu myinshi abagizi ba nabi bashobora gucamwo.
Inzego z'umutekano muri aka karere kacu ziba zisanzwe zihari kandi zatugendera bikwiye mugabo kimwe kihari kubera muri ibi bihe biriko biravugwa ko hari n'andi majambo atari meza by'umutekano nuko buraba bakatwongerezwa abajejwe umutekano muri aka karere. Kuko akarere karimo abantu benshi cyane kandi karahita kandi murabona ko twegereye ibintu by'inzuzi so zizikibi zishobora kujyabukana ntahangwa cyangwa zikazana ntahangwa. Hari n'amayira agoye gucamwo bivanye n'uko atamabarabara hari inkozi y'ikibi duteye birayorohera cyane kwiruka. Twagerageza inzego z'umutekano zikaba zitugendera kenshi cyane gusumba nta n'umwe yashoboye gufatwa kandi kugeza n'uwo munsi nta n'umwe aramenyekana. Umutekano mwiza ni abiyenze no kwiyara amahoro nta ngorane n'imwe yari ihari ko watembera n'amasaha arenze nta ntambamye n'imwe wagiye.
Mu butumwa bugufi bwa rungu cy'ibitangazamakuru igipolisi cy'u Burundi cyatangaje ko abantu batatu bafashwe ku mvo z'amatohoza bose baba hafi y'ahaturikiye izo grenade. Kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ni buriya buriya abantu 8 ni bo bamaze kugwa mu bitero bya grenade ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no ku rugabano rwawo intara ya Bujumbura. Batatu bishwe mu kwezi kwa gatanu nyene muri zone Kamenge umwe mu kwindwi muri zone Buterere mu buraruko bwa Bujumbura mu gihe abana batatu bahitanywe na grenade yatewe ahitwa Gahahe muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura ku mupaka w'iyo ntara n'uburaruko bw'igisagara cya Bujumbura hamwe n'uyu yari yapfuye mu rukerera rwo kuri uyu wa kane mu Buyenzi. Eroje wika neza ijwi rya Amerika.